mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika vigira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Ku mirongo migufi ya short waves mu Burundi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe Neugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kumugoroba. Muri uyu mwanya muri kumwe kandi
na Fideni Yongabo, nanje ndabaramukije.
Kwavuze ko gufungura abantu kubera ko barangije bibiri bya gatatu by'igifungo byonyine bidahagije. Mbere ya 2012 amategeko yategekaga ko n'u Rwanda rwagishwa inama aba bantu batararekurwa.
Uwo ni ministri w'ubutabera w'u Rwanda Johnson Busingye ku kibazo cy'abarangije igihano n'abarangije bibiri bya gatatu by'igifungo bakatiwe ku byaha bya jenoside. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turayigarukaho ku buryo burambuye mu kanya.
Ibihugu bitanu by'ibihangange ku isi byateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu agenewe kuziririza Iran gukora ibigwanisho roho nyanganda. Byose byatangajwe no musiko wa gatatu ko bibandanya gushigikira ayo masezerano. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko abanyamerika batatu bari bafungiwe muri Korea ya ruguru barekuwe. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ku munsi wa kabiri ukwiyadukiza gushasha kw'indwara ya Ebola mu gice cyo mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Ni nyuma y'uko byemejwe ko abantu babiri bafise umugera wa Ebola ahitwa Bikoro.
Izo nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye muzumve mu kanya, mugume hafi ya radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na mugenzi wanjye Fideni Yongabo.
Urakoze Eugenie. Amakuru tubafitiye dutangure ku makuru yo mu karere hanze ya Afrika murantunga. Ibihugu bitanu by'ibihangange ku isi byateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu agenewe kuziririza igihugu cya Iran gukora ibigwanisho roho nyanganda. Byose byatangajwe no musiko wa gatatu ko bigishyigikiye ayo masezerano. N'umunsi umwe inyuma y'uko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yifatiye mu gahanga ayo masezerano akongera agafata ingingo yo kuyasokoramo akarenge. Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yavuze ko ingingo ya Amerika yo kuva mu masezerano yatewe ku igikumu mu mwaka w'2015 ari ibintu bibabaje. Atangaza ko bazakora uko bashobora kugira Iran yubahirize ivyo yiyemeje muri kazoza. Angela Merkel yavuze ko ingingo ya Amerika yo kuva muri ayo masezerano isubiye kubereka ko batabotegerezwa kwigwana ko kurushiriza mu karere k'Iburaya kubijanye n'imigenderanire, kubijanye n'amahoro no gutorera inyishi ibibazo vya politiki. Abategetsi b'u Burusiya bavuga ko President Vladimir Putin yerekanye impungenge zikomeye ku ngingo ya President Trump kuva mu masezerano yo mu mwaka w'2015 n'igihugu cya Iran. Yashimikiye ku kamaro k'ayo masezerano. Ubu Fransa n'Ubushinwa navyo nyene bizatangaje ko bizobandanya gushigikira ayo masezerano cyo kimwe n'Ubwongereza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje no musiko wa gatatu ko abanyamerika batatu bari bapfungiwe mu gihugu cya Korea ya ruguru barekuwe. Bari mu nzira batahuka muri Amerika baherekejwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire Mike Pompeo. Ivyo Perezida Trump yabitangaje ku rubuga Twitter no musiko wa gatatu. Yavuze ko bisa n'uko amagara y'abo banyamerika ameze neza. Perezida Trump atangaza ko afise imigambi yo kubakira igihe baza gushika muri Amerika. Makuru akurikira urugendo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yagize muri Korea ya ruguru. Yagiye muri icyo gihugu gutegura inama yimirije hagati ya Perezida Trump n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya ruguru Kim Jong-un. Mu itangazo ryasohowe uno munsi ku wa gatatu, ibiro vya Perezida Maison Blanche vyatangaje ko Perezida Trump ashima ingingo ya Kim Jong-un yo kurekura abo banyamerika batatu. Atangaza ko abona iyo ngingo nk'ikimenyetso ciza. Abo banyamerika batatu bafise amamuko muri Korea bari bapfungiwe muri Korea ya ruguru kuva mu mwaka w'2017. Bagirizwa kuba bagize uruhara mu bikorwa bigiramira leta ya Korea ya ruguru kandi ko bariko barondera gutembagaza leta y'icyo gihugu. Naho muri Afrika, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ku wa kabiri ukwiyadukiza gushasha kw'indwara ya Ebola mu gice cyo mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Ni nyuma y'uko byemejwe ko abantu babiri bafise umugera wa Ebola ahitwa Bikoro. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwamenyesheje ko ibipimo by'abantu batanu byarungitswe mu kigo cy'igihugu kijejwe ubushakashatsi ku byerekeye amagara y'abantu ku mugwa mukuru Kinshasa bikaba byerekanye ko abo bantu bafise umugera wa Ebola. Umugwi w'abaserukira ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Dr Sans Frontières barungitswe muri Congo mu mpera z'indwi iheze gutohoza ibyerekeye gusubira kwiyadukiza kw'indwara ya Ebola muri icyo gihugu. Kubijo gihe nta bantu bashasha bavugwa ko bapfuye kubijanye canke mubajanywe mu bitaro no mubajejwe amagara y'abantu bariko barabavura bitekanijwe ko umugwi w'abahinguja mu karere ka Bikoro no munsi kwa gatatu gushira mu bikorwa ingingo zijeje gutuma indwara Ebola idakwiragira kurushiriza. Uwo mugwi kandi uzotohoza kugene kwiyadukiza kw'iyo ngwara kwatangwe. Nubwira icenda Ebola iyadukiza muri Congo kuva mu mwaka w'1976 igihe iyo ndwara yiha inkumbi yamenyekana ubwa mbere. Iyo ndwara yaheruka kwaduka mu kwezi kwa gatanu mwaka w'2017 icyo gihe yahitanye abantu bane ku bantu umunani bari bayanduye mu ntara ya Ba Uele mu buraruko bushiruseruko bwa Congo. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC kuri inkuru yake Afrika. Leta ya Perezida wa Amerika Donald Trump yagabishije ejo kwa kabiri guhagarika imfashanyo iha igihugu cya Sudani yo mu manuko kiresa ingwano muri icyo gihugu ihagaze amahoro akagaruka. Umushikiranganji ajeje gutangaza amakuru mu biro kwa Perezida Sarah Huckabee Sanders yatangaje ko Amerika izotangura gusubira kwihweza imfashanyo iha Sudani yo mu manuko kugira ayo mafaranga ntafashe gutuma ingwano ibandanya muri icyo gihugu no gutuma inyifato ya ruswa no gusarura amafaranga y'igihugu vyakindaro muri ico gihugu. Leta zunze ubumwe za Amerika n'ico gihugu iha Sudani yo mu manuka imfashanyo nyinshi kurusha ibindi bihugu. Amerika iha ico gihugu imfashanyo irenga imiliyaridi zitatu n'imiliyoni amajana abiri y'amadolari agenewe abanyagihugu. Ivyo kuva ingwano yadutse muri ico gihugu mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2013. Ayo makuru atangazwa na ambasade ya Leta zunze ubumwe za Amerika muri Sudani yo mu manuka. Ivyo atangajwe n'umushikiranganji ajejwe kumenyesha makuru mu biro kwa Perezida wa Amerika Sarah Huckabee Sanders bivuga ko imfashanyo y'imiliyoni 110 y'amadolari yari igenewe Sudani yo mu manuko muri uyu mwaka ishobora kudatangwa. Sanders avuga ko Leta ya Amerika izobandanya gukorana n'abategetsi baraje ushinga gusa no gutuma ingwano ifatiye ku bwoko itarangira mu gihugu cyabo. Ihagarikwa ry'imfashanyo igenewe Sudani yo mu manuko bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu aho abanyagihugu imiliyoni n'imiliyoni badafungura neza kandi inzara ishobora kugaruka muri icyo gihugu.
Arakoze mugenzi wacu Fidele Niyongabo tugejejeho aya makuru. Amakuru yacu rero yo mu karere tuyahere mu Burundi ahatangiye igikorwa cyo gutanga amakarita y'itora ku banyagihugu biyandikishije kuzatora muri kamarampaka yo kwemeza cyangwa se kwanga impinduka mu itegeko nshinga ry'igihugu ryavuguruwe. Abayoboke b'urunani Amizero y'Abarundi mu ntara ya Cankuzo baravuga ko bakomeje kubangamirwa mu gikorwa cyo kwamamaza gutora. Bavuga ko iyo bavuye mu bikorwa byo kwamamaza baterwa ubwoba n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi. Mu mugambwe uri ku butegetsi uhereye ku mukuru w'igihugu bo bahamagarira abagumya banga ba CNDD-FDD kwihanganirana muri bino bihe bya politiki. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidele Antoine Nsabimana.
Uko biriko biragenda ibikorwa byo kwiyamamaza tubona umenga harimwo umugwi umwe wikundu wakaza ku butegetsi mu gihe aho urunani rw'Amizero y'Abarundi rugiye kwiyamamaza usanga abanwanyi bago basigara mu iterabwoba basubiye mu mihana yabo hatangura ko iterabwoba
aho baca mu mihana y'abanyagihugu bagenda baratera ubwoba bavuga yuko ni batora oya bazaba batoye umukoshi ariko ntibari kuri ubwigenge bw'abanyagihugu.
Eme demokarasi ntiyubahirijwe kuko ubwize ngo avugize gutora ngo oya batabwira ko barotwica.
Ndiko ndabyitegereza cyese mbona ko ari karagenda neza nko kwigisha batanguye kwigisha bavuga ngo uzotora ngo bagatuzotora oya bazaba bamaze ngo gusubira ngo muri za ntwaro za gikoroni. Urumva rero barafise ubwoba cyane nka je nko ku ruhande rwanjye ndi umukozi wa leta ku kazi ntibimeze neza badufashe nabi cyane abantu babona tutari kumwe batanguye kutwinuba bahagize ari ikintu kimwe kiba bagatangura kudufata nabi. Nibatureke twese twigishe nkuko nabo ariko barigisha bariko baca kunzu bigisha nibaduhe uburenganzira twigishe nkuko nabo bari kubarigisha
aba ni bamwe mu banyanyi bayobwa ku mushinga mateka gato gwasa bidoga ko batoroherezwa mu bikorwa byo kwigishaho bahagaze mu matora y'ibwirizwa shingiro aba banyanyi bamenyesha ko mu mgambwe CNDD-FDD aba baca bigisha bagenda batera ubwoba wowe sazotora oya naho kubona hari maradiya mwamwe mpuzamakungu yabujije gukora ku butaka bw'u Burundi aba banyanyi babona ko ari gushaka kunyegeza ukuri
ibyo oye tubeha insiguro ya politiki kuko turabona yuko batinya yuko ibiriko biraba bija habona bakeneye yuko hamenyekana ibyo umugambwe uri ku butegetsi wonyene ajya mu radio yakora akavugisha abantu bose adahengamye adacaguye
barabonye yuko nimba ari byo kwigisha oya vyatanguye babona yuko oya izo havitsinda cyo tuma afite ubwoba kugira ngo hazahabure ni radio cyangwa nyamakuru bitangaza amajwi ko oya yatsinze kugira ngo berekane yuko ari bo baba batsinze
twosaba yuko hanini ahubwo bwo kugura ayo maradi akavuga bakamenya makungu ibintu bikobera bo mu Burundi
igitoma ya maradi yabujirwe gukora barafisa ko bagose kuko barabona ko bocabaza barabivuga twa cyatuza tarabishikiriza tubicije kuri ayo maradi yo bakabituvugira rero nico gituma bayugaye urumva bafisa ko bacane kose birateye ubwoba
kuri ivyo bivugwa vyiterabwoba umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yamagariye abarundi na cyane cyane abagumya banga ba CNDD-FDD kwihanganirana muri no bihe vya politiki igihugu kigezemo
mutegerezwa ko numuhagararira abarundi mwese aho muri na cyane abagumya banga imana yateka numuhagararire igihugu cyayo mu genyi iki ineza yabene igihugu bose ibiturimo ni vyineza yabene igihugu bose sije umugambwe turimo tubasaba kugira urupfasoni nacharesha tujya kwibona mu gihe tubasaba kwihanga hari amajambo wumva yuko arakavuna mutima ihangane kwihangana gushikana ku ntsinzi
ni nako kamo gategwa n'indongo za CNDD-FDD ayo maradiyo yabujijwe kumvikanira ku butaka bw'u Burundi ni radio ijwi rya Amerika ni radio y'abongereza BBC amaradiyo isanganiro na CCBFM Plus nawe yaragabishijwe n'ikigo cya leta kijeje gukurikirana ku binyamakuru bikora sense mucankuzo Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika
ndagushimiye cyane Fidel Antoine Sabimana kuri iyi nkuru tukira kuri iyi nkuru ku yerekeye igikorwa cyatangiye mu Burundi muri iki cyumweru gishize cyo kwamamaza kuzatora yego cyangwa oya muri kamarampaka yo kwemeza cyangwa se kwanga impinduka mu itegeko nshinga ry'igihugu bwana Abel Gashatsi avuga ko ku ruhande rw'umugambwe Uprona arongoye icyo gikorwa kirimo kugenda neza ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
igikorwa cyo kwiyamamariza ibwiriza shingiro rihinyanyuye cyaratanguye tuma kimaze nk'iminsi ndetse jewe ndawurongoye maze indwi mu misozi ruguru aha turiko turavugana nakoreye muri komine ya Kiganda iri mu ntara ya Muramvya twebwe twamenyesha ko mu mugambi wa dosiye anayitona uko twabikoze n'uko twabikoreye mu makomine yose agize igihugu cyacu ariko jewe aho merereye kenshi cyane cyane mu ntara ya Muramvya ndaheza nkamanuka no mu mazone kugira ngo abadasigana ndabasange aho bari aha tuvugana turi kuri komine ya Kiganda aho bita mu Gwesero ndi kumwe n'abadasigana batari bake kugira ngo ndabashigurire ibyahindutse maze nongere ndabahimiririze gutora iryo bwirizwa shingiro nk'uko inzego z'umugambi w'abadasigana etona zabishikirije ku itariki ya 21 ukwezi kwa kane uno mwaka rero aho tugeze uno munsi bigenda neza indongozi z'umugambwe zose umukuru w'umugambwe cegeraciwe umunyamabanga mukuru cegeratambere cy'umukuru w'igihugu n'abandi bategetse muri Prona barakwiragiye iyo bavuka barakwiragiye intara kugira ngo begere abadasigana babahamirize babasigurire ubwa mbere bongere basabe kudotora yego ku itariki ya 17 igikorwa rero kirimo
kugenda
cyane umugambwe w'abadasigana Prona
abadasigana bahuriki muri uyu mugambwe wanyu bariko bakira gute ako kamo
bariko bakakira neza cyane ngira ngo naho ngeze ubu no munsi no kwegera ukumva ingene banezerewe ariko baratamba barashimye ngo twafashe kanatsinda twebwe tukagucurabasigurira tukerekana ko ibwirizwa shingiro ryahindutse ahanini ingingo zahe bari hinyanyuye kuko ingingo nyinshi zagumyemo hama tukerekana ingene amasezerano yarusha yubahirijwe cyane cyane mu ntimatima aho tubereka ko ibijyanye n'inzego z'umutekano n'igisirikare ibijyanye n'abarongo ry'igihugu leta ishinga amateka n'inkengo z'amateka ko ibyo bintu bitigeze bikorwa ko ku bijyanye n'amacyo kwita mu Faransa de Cota Ethnique tukanashyira ko n'urwego rw'ubutungane hama ibindi nabyo byahinyanyiwe tukabyasemi n'ibindi byose tukabasigurira bakabishima maze bakabinezererwa
ikibazo cavutse hagati y'umugambi w'Iprona n'ukibandanya coba cibonekeza mu banyagihugu hari abanyagihugu babona ko batemera ko kamo muri komunate
twebwe kibazo twavuga twagize cyane cyane mu matora y'2015 ariho habonetse bamwe mu migambo bitona bagiye mu ifobise urunani ya mizero y'abarundi ntacyo tukibona kuko nkaho ndi kiganda abo turi kumwe benshi bari mu mizero y'abarundi mu matora y'2015 ariko uno munsi nibo bariko baranyakira nibo turi kumwe nibo batunganya ibirori bikaba bijya muri yanzira nayo nafashe yuko umugambwe ndawusubiza hamwe abo rero nibo ariko batunganya baraje kandi noneho uno munsi n'aba bahora muri itona bajye mu mizero iyo bagiye bajanye n'ubu barongoye agatogwasa nta itona bavuga bavuga baramuta ibyabo baramuta FNL ntibaramuta itona kubera yuko ari abo bantu bafashe inzira yabo twebwe natwe turi mu nzira y'umugambwe w'adasigana itona
mu kanya gatoya cyane rwose abanywanyi abadasigana ipona mu gihe bahuye n'abandi banywanyi b'indi migambwe isabayo yo gutora oya bavyifatamo gute barabubahiriza mu gikorwa cyabo
rero abadasigana bacu basanzwe bwa mbere tugendera ku ndero tw'uturezi ufundere turagwana rw'agasore mu nyigisho zose dutanga twama dusaba ko umudasigana yorangwa n'ubwitonzi akarangwa no kubaha cyane cyane akarangwa no kubaha uwo badasangira ibyumviro bakabana neza icyo gituma rero twebwe nta mudasigana arya urwara canke yidogera uwo agenda yigisha oya ndetse tubabwira tuti hazotora oya ni uburenganzira bwabo nk'uko abatozotora yego ari uburenganzira bwacu rero nta ngorane n'imwe ihari twebwe turi mu byacu abona bari mu byabo umwe wese akubahirizwa mu byumviro byiwe
Abere Gashati arongoye umugambwe ipona uri mu nzego za Leta y'u Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mu nduhari
murakoze cyane turongoye ipona iri mu gihugu yemewe n'amategeko kandi nta yindi ipona ihari itari mu nzego ko ntayo tubona kandi amategeko y'ubundi aratomboye murakoze namwe kuba namwatsinziriye
murakoze cyane nashimira kandi na mugenzi wacu Frederic Nkundikije nawe ko hamwe n'umutumirwa we nkaba nibutsa ko mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ho mwatwumviraga kuri FM muzajya mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ni no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.vewa.com turi no kuri Facebook aho mutwumva mukoresheje jambo vewa radio yacu no kuri site yacu no kuri email yacu nayo mushobora kutwandikira mukatubwira ibitekerezo byanyu ni kuri gmail radio yacu vewa kuri gmail noneho dukomeze ibiganiro byacu ubu noneho twambukire muri Tanzania aho Leta y'u Rwanda yamagana irekurwa ry'abashinjwe ibyaha bya genocide barangije ibihano byabo cyangwa se 2/3 by'igifungo bakatiwe n'urukiko ruri yarusha mu gihugu cya Tanzania Ministri w'ubutabera w'u Rwanda Johnston Businge yabwiye urwo rukiko mu rugendo yagiriye yo kuri uyu munsi wa gatatu yasobanuye ko abahoze ari abasirikari bamaze kurekurwa bahita bajya gukomeza ibikorwa byo guhungabanya umudendezo w'u Rwanda inkuru irambuye mwayiteguriwe na mugenzi wacu urarusha Pierre Claver niyo nkuru
Umushikiranganje w'ubutungane w'u Rwanda yashikije urwandiko rw'impapuro zibiri igisata ca ONU kiri yarusha casubiriye sentare mpuzamakungu TPR yacira imanza abakoze ihonyabwoko muri 1994 Umushikiranganje Johnston Businge yabwiye ico gisata kwigiye guciwe ciyamirije civuye inyuma irekugwa ry'abagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko baba abarangije ibihano bakatiwe canke abamaze kurangiza 2/3 by'igifungo yavuze ko iyo barekuwe babandanye umugambi wo guhunga abanye umutekano w'igihugu
twavuze ko gufungura abantu kubera ko barangije 2/3 by'igifungo byonyine bidahagije mbere ya 2012 amategeko yategekaga ko n'u Rwanda rwagishwe inama aba bantu batararekurwa ayo mategeko arahindurwa u Rwanda ruvamo nyuma yaho abantu batangira gufungurwa ubu barenze 14 ndakeka barakabakaba 16 twavuze rero ko ibi bintu biduteye impungenge zikomeye cyane cyane ko n'abafungurwa nta kigaragara na kimwe ko hari icyahindutse kuri bo nta kwicuza nta kumenya ko bakoze nabi nta kugira icyo umusanzu batanga mu bwiyunge bw'abanyarwanda ahubwo umusanzu batanga n'uwo kongera gushwanyuza abanyarwanda n'uwo guhakana genocide n'uwo gutera inkunga ingengabitekerezo ya genocide twanavuze ko uko tubibona iyi nkubiri iriho yo gufungura aba bantu mu gihe gito nta cyabuza nuko bagosora Theoneste ari ya mu architect nyiru kuvuga apocalypse ko agiye kwitegura Kigali ayivugiye muri iki gihugu nta kizabuza nawe ko azabisaba kandi icyatumye nabandi babihabwa nawe bishobora kumuhabwa twasabye rero ko izo ngufu izo ubwo bubasha bw'amategeko bukwiye gusubirwaho ubikora akabihagarika
Businge yamenyesheje ku Rwanda rwaronse makuru ko nabamaze kurekugwa ubu bakiri yarusha kubafise umugambi mubi abo nabagabo 11 barangije ibihano canke bagizwe abere
bari bafungwe hano twamenye muri iminsi yashize ko bashinze umutwe wiyita abahoze bafungiwe politiki ibyo rero iyo bikozwe urukiko nkuru rubizi rubirebera ntirugira icyo rubikoraho ahubwo hagakomeza hafungurwa n'abandi bidutera impungenge zikomeye twibaza akamaro karwo na nyuma yuko abantu bafunguwe ndetse n'abandi bakomeza gusaba gufungurwa ariko kubona bashobora kwihindura kwirema mu mutwe kubona ari ibintu biteye agahinda cyane kandi tutazashobora kwihanganira
ijwi rya Amerika ryabajije umushikanganje w'ubutungane akaba n'intumwa nkuru ya leta kwivyo bitahava bifatwa nk'uko u Rwanda rudashikiki ubutungane
u Rwanda rushyigiki ubutabera niyo mpamvu uru rukiko rwagiyeho kuva uru rukiko rujyaho rutangira gukora kugeza ubu nta munsi n'umwe u Rwanda rutafatanyije n'uru rukiko abatanga bahamya bose ibimenyetso byose ibikenewe byose ku Rwanda kugira ngo urukiko rukore akazi karwo neza byarokozwe n'amagingo yaho mvugira hangaha birakorwa nanavuze ko twiteguye gukomeza gukorana urukiko
igitsata cawo ninde catomoye neza kwirekugwa ryabarangije ibihano canke bamaze gukwiza 2-3 vy'igifungo ko rigiye guhagarara canke ko rizobandanya gusa Usman Jikam avugira ico gisata yavuze ko urwandiko rugiye gushikirizwa abo biraba
you know that the topic of early release
neza ko ikibazo cerekiye kugwa ry'abanyororo kubera bakwije 2-3 by'igifungo cabo ko ari ikibazo c'ubutungane jewe nta bubasha mfise bwo kugira ico mvuze ku ngengo za sentare ariko ivyo umushikiranganje w'ubutungane w'u Rwanda yashikirije biratomore kandi yavyanditse yabiduhaye natwe tugiye kubishikana mu nzego z'ubutungane n'abandi bategetsi byega nibo bazomenya ico babikoza urugendo rwa Businge rubaye mu gihe hari abagabo 3 bafunzwe bagirizwa ivyaha by'ubunyabwoko bamaze gusaba ko borekugwa wavuba ni Simba Aroyezu w'imyaka 18 yari ku ipete rya colonel yakatiwe gufungwa imyaka 25 ubafungiwe muri Bene yagiriwe no kuba yaragize uruhara rukomeye mu igicwa ry'abatutsi ibutare no muri Gikongoro ubu ni mu ntara y'Amajepfo no mu ntara y'Uburengerazuba ico gisata cawo ni cece casavye u Rwanda kugwemera canke rugahakana ivyo yasavye ko yorekugwa kuko mu kwezi kwindwi uno mwaka azoba kwije 2-3 vy'igihano ciwe Pierre Clavini inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Karaveri urakoze kuri iyi nkuru mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda dusubire gato mu Rwanda igikorwa cyo gushakisha imibiri y'abantu bishwe yagaragaye kirakomeje mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo abantu baba barishwe muri 94 niyo mibiri irimo kuboneka usibye rero ibyobo byakuwemo imibiri isaga 360 mu minsi ishize hamaze kuboneka ibindi byobo bishya birenga 7 umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi yageze aho icyo gikorwa kibera atugezaho iyi nkuru
Mu byo bishya byagaragaye ibyinshi biri munsi y'amazu ubu yarasanzwe atuwemo nubwo haramwe yatangiye gusenywa igikorwa cyo gushakisha imibiri y'abatutsi bishwe muri genocide bakajugunywa mu byo rusange kigiye kumara ukwezi muri uwo murenge wa Rusororo uko imirimo igenda ikorwa ni nako hagenda haboneka ibindi byo by'inyongera bikaba ngombwa ko nabyo bicukurwa Uyobozi wayibuka mu karere ka Gasabo bwana Kagambire Theogene yabwira Dijwi rya Amerika ko ibyo birimo gucukurwa bigoranye kumenya imibare y'abajugunywemo kubera uburyo bishwemo
abantu bagiye babamena mama acide siramo imyunyu kugira ngo amagufashwa nyagurike tubonamo imisatsi tugufa dutoya abandi bagiye babatemagura nk'uko bakata inyama z'inka kandi babitumye hejuru igihe kinini n'umusara nawe ugira iyihindi aside. Ntago twamenye umubare w'abantu barimo, ariko ikigaragara ni abantu benshi ntago bararuta nabo twakuye aho ugiye kureba. Ubu hari indi myobo igeze kuri 12 tutari twacuku.
Hifashishijwe abatangabuhamya, harakekwa ko ibyobo byinshi byashyizwemo abatutsi bicwaga muri genocide byamaze kuboneka, hakaba hasigaye gusa gufata umwanzuro wo kubicukura. Perezida w'umuryango wibuka Kareka Gasabo avuga ko hari aho usanga ibyobo hejuru yabyo harubatswemo amazu. Uyu muyobozi agasobanura ko bibasaba ubushishozi mbere yo gufata umwanzuro wo gusenya ayo mazu.
Kubera ko imyobo yose myinshi bayubatseho, abantu bubatse bamaze mu buryo bwo guhisha ibimenyetso, turabanza tugafata amakuru neza tudashingiye kuri wa wundi umwe gusa. Ubu turacyashakisha neza aha kugira ngo tudasenye amazu menshi. Nubwo bataduha amakuru ariko aho ibyo bibiri twarangije kuhamenya. Ariko igikomeye nuko bose bagiye bubakaho amazu hejuru bakakoramo ibyumba.
Ayo mazu mutekereza ko ari hejuru ibyo byo bashobora kuba nkangahe?
Ntago nakumubwira umubare none akobera yuko ayo ni amakuru tugikusanya kugira ngo dufate ibimenyetso bifatika, kugira ngo twe kujya tugenda tugasenya inzu ejo tugasanga nta barimo.
Igikorwa cyo gukomeza gushakisha n'indi myobo yaba yarubatsweho amazu kizakomeza, nubwo hari abaturage basaba ko cyashyirwamo ubushishozi bwinshi ngo hatazagira abo gisiga gisenyeye amazu. Kandi barakomeje kuvuga ko nta bantu bubakiye hejuru.
Mbega ndashakanye n'uyu wanjye ahantu hamaje kuzura inzu yaruziye pe imbere y'intambara rwose. Noneho bakamumye yuko ngo karakazuka arimo abantu kandi nanjye nkahakana yuko nta mibiri y'abantu irimo. Ariko noneho ubungubu bafashe gahunda yuko inzu yanga bagomba kuyihirika yose, iyingiyi turimo yuko bagomba kuyihirika yose.
Turi umuryango dufite abandi bana biga kugira ngo badusige ku gasozi, twifuza ko batazana imashini ngo basenye n'aya mazu yandi, niho tubamo nta handi hantu twajya. Twifuza ko bareba aho hantu barimo bakeka abariho byibuze basenya aho kugira ngo bazane imashini ihera aha ngaha, ngo ni uko yabuze inzira yahera aho kugira ngo ihera aha ngaha babe basenya hose, kandi hose atari bafite ikibazo bareba urwo ruhande rufite ikibazo bakaba bareberamo o kugira ngo badusige ku gasozi.
Iminsi ishize kuri radio y'igihugu umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG Bwana Bizimana Jean Damascene yavuze ko mu gihe hari amakuru atanzwe ko inzu yubatswe hejuru y'imyobo yajugunywamo abantu, muri icyo gihe iyo nzu yasenywa, mu gihe habonetsemo abo bantu nyirayo ntacyo azajya baza azajya yiyubakira. Uyu muyobozi ariko asobanura ko mu gihe ahantu hasenywa inzu bikagaragara ko nta muntu basanze mu mwobo uri munsi y'iyo nzu, leta izajya yishyura iyo nzu senywe hakurikije agaciro yari isanganywe. Si mu karere ka Gasabo iki gikorwa kirimo kubera gusa, kuko no ku rugabano rwa Gasabo n'akarere ka Kicukiro naho hatangiye kuboneka ibyobo byinshi bikekwa ko byajugunywemo abantu, ku buryo n'abo baturage bafatanije n'ubuyobozi batangiye gucukura. Madamu Nyiraneza Philomene, umuyobozi w'akagari ka Gako mu murenge wa Masaka akarere ka Kicukiro, asobanura ko iki gikorwa cyatangiye
muri Kicukiro naho by'umwihariko muri Gako, kubera ko ari mu rubibi neza na kagari ka Kabuga, naho harakekwa ko hari ibyobo birimo imibiri y'abantu.
Hari aho biba ngombwa ko inzivaho nk'ahangaha twabonye muri Gasabo, nk'abayobozi b'inzego z'ibanze yo mu bisabande n'indi bibaho uburenganzira ku yonzi kwiye kuva.
Iki gikorwa ni igikorwa gikomeye gihagarariwe n'inzego, ntabwo twebwe nk'akagari twavuga ngo turi gukorana n'umurenge, turakorana n'akarere, turakorana na Ibuka na CNRG. Ni icyemezo kiri ku rwego rwo hejuru.
Mu ntangiriro abarokotse genocide babashaga kumenya abantu babo bifashishije imyenda bari bambaye, ariko abarimo kuboneka ubu biragoye kumenya isura umwenda wari ufite bitewe n'uburyo abo bantu bishwemo. Kugeza ubu gahunda yo gushyingura imibiri yabonetse ikaba itaramenyekana, kuko hagenda haboneka ibindi byobo bitari bizwi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Asumta, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Mbere yuko dusezerana na nshuti turi kumwe mu Fidel Niyongabo, abasubiremo muri make amakuru avuga ku isi.
Urakoze Jeanne, twabwiye ko ibihugu bitanu by'ibihangange ku isi byateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu agenewe kuziriza Iran gukora ibigwanisho ruhanyanganda, byose byatangajwe n'umunsi wa gatatu ko bigishigikiye amasezerano. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje n'umunsi wa gatatu ko abanyamerika batatu bari bapfungiwe muri Korea ya Ruguru barekuwe, bari mu nzira batahuka muri Amerika baherekejwe n'umushikiranganda Jeje Migenderanire Mike Pompeo. Ku nkuru yerekeye Afrika, leta ya Congo yatangaje ejo kuwa kabiri kwiyadukiza gushasha kw'indwara ya Ebola mu gice cy'umuraruko bushira uburengero bw'igihugu. Ni nyuma y'uko byemejwe ko abantu babiri bafise umugera wa Ebola batowe ahitwa Bikoro.
Tuti mwari muduteza matwi aha niho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri isaha nkambashimiye cyane kwa mwateza matwi kubanga bw'ibyuma hari engineer Zuber barafatanije na Fatuma Karara Arimasi amakuru mwagejwe na Fidel Niyongabo kuri mikoro ne Eugene Mukankusa afashe gukurikira ibiganiro bashimire cyane mu izina rya bagenzi banje mubikuye ku mutima ko mwakurikiye radio Ijwi rya Amerika mugira umugoroba mwiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu tubifurije ibihe byiza.